Ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika Samiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda mwiriwe ncuti mwese muduteza amatwi muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa gatanu ni umunsi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Abakenyezi n'abigeme bafise impano bisangije mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashirahamwe, amasosiyete canke amahinguriro bakorera. Ibyo byemezwa n'abarongozi b'amasosiyete amwamwe, abandi bakavuga ko umukenyezi akoresha umwanya mwinshi atari mu kazi, haba nko kuja kwibaruka canke ibindi bituma aba atari ku kazi, bikaba intambanyi mu iterambere rya sosiyete akorera. Mwebwe mubibona gute, muvyumva mubivuga ku iki? Inyungu n'agahombo ni nakahe karusha kandi muri muntererano y'umukenyezi mu mashirahamwe abakorera? Ivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Hamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu, murashobora gushikiriza ivyumviro adresse ni VOA radio yacu, canke muhamagare nkuko bisanzwe mushikirize ivyumviro nimero ni 1 202 441 9931. Ndayisubiramo, mugume kuma radio yanyu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku munsi wa gatanu ngo twabivuze, ni gihe n'umwanya twibanda cane cane ku buzima na magara canke muri rusange iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Abakenyezi rero n'abigeme bafise uturusho hamwe n'impano zidasanzwe bisangije mu kuzana iterambere mu mashirahamwe, amahinguriro hamwe no ku bihugu babamwe muri rusange. Ivyo biremezwa n'abarongozi ba Societe Burundi International ritanga imitahe, amadeni nyagihugu mu gihugu ca Kenya. Iyo sosiyete irakora kandi ibikorwa bitandukanye byo gufasha imigwi y'abanyagihugu batishoboye muri ico gihugu no mu Burundi. Burundi International ifise icicaro mu gihugu ca Kenya, ikaba igizwe n'abakozi b'abakenyezi n'abigeme bangana ku bice mu kenyezi mu ishirahamwe ryabo n'ayandi mashirahamwe bafise abakenyezi bafise mu mashirahamwe n'amahinguriro ataco umuntu yo yagereranya. Ku bindi bijanye n'uruhara rero rw'umukenyezi n'ivyo kogwa mu kumushigikira, twatumiye umuyobozi wa Burundi International, mushinganahe Jongi Nkurunziza. N'ukuri no munsi mushinganahe Nkurunziza, ndabaramukije cyane.
Mahoro neza oyane.
Twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri sanga hari igihe tutaganira, batakwibuka twarigeze kuganira mu mwaka uheze ku bikorwa mukora byo gufasha abarundi n'abanyakenya ngaho muri Kenya, cyane cyane abarundi kazi bari bahuye n'ibibazo byo kuja mu gihugu cya Oman bagahura n'ibibazo. Uraza kubitubwira byinshi kuvyo ishirahamwe ryanyu rikora. Rero tugira tuja mu kiganiro tutatarenze kurandira, amushinga nawe Nkurunziza, ibutsa muri make
abakozi Burundi International ikora ibikorwa bitandukanye cyane cyane biri imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ifise igifata cyitwa African Rescue International, dufasha abafunzwe bajya bagize ibibazo bitandukanye bijyanye no ku bugwayi.
Okay, ka telefone ishobora kuba imugoye. Mushinga nawe Nkurunziza, uratwumva? Alo. Ndakeka habaye akabazo muri telefone, reka tumere amatete umugarure ku murongo, turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radijwi rya Amerika, murakoze kutwihanganira, agatelefoni kari kagoranye ku mutumire dufise uyu munsi. Ni mushinganahe Jean Guy Nkurunziza, umuyobozi w'ishyirahamwe Burundi International ifise icicaro muri Kenya. Mushinganahe Nkurunziza, turamugaruye ku murongo wa telefone. Twari tubabajije mushinganahe ibijanye n'iryo shyirahamwe ryanyu mbere y'uko tuja mu kiganiro. Inyezina ishyirahamwe ryanyu Burundi International rikora rite?
Niko ndavuga yuko rikora mu bisata bibiri bikomakomeye. Inama twumva.
Yego.
Igisata cya mbere dufise cyitwa African Rescue. Turaba ku bantu baba bagize ibibazo, abafunzwe, bajya birukanwe mu mazu, bajya amaviza yaheze, bajya bagize ibibazo bijyanye n'amategeko ngaha muri Kenya, tukabafasha ku bijyanye no kubafasha mu bijyanye na sosiyali n'ibindi.
Ego, bandanya.
Ego, dufite ikindi gisata cyitwa Yes Boss. Gifasha guha abantu amadeni bajya bagize bafite bizinesi zabo bategura ntonto, kugira ngo bishobore kwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi, cyane cyane abakenyezi. Tukabafasha kugira ngo bashobore guteza imbere bizinesi zabo, haba ku mpanuro cyangwa kubaha ibitahe.
Ego.
Kandi bigenda neza. Ego.
None muri ibyo bikorwa mukora, mumaze igihe kingana gute ari ibyo mukora ngaho muri Kenya nk'Abarundi?
Umwaka ugira indwi.
Nukuvuga mumaze imyaka indwi mu burambe bw'ibyo bikorwa mukorwa muri ico kiringo. None mwasanze umukenyezi, twavuze mu ntango yuko igice kingana na 90% ry'abakozi banyu n'abakenyezi, ni nayo mpamvu twashimye kubatumira kugira ngo tuganire kuri iki cyumviro cy'uko umukenyezi afise icyo muvuga ko atawo kigereranya ku bijanye n'impano afise mu masosiyete. Muri cyo kiringo mumaze mukora ibyo bikorwa, umukenyezi mwasanze afise izihe mpano zotuma aba umugisha muri sosiyete runaka?
Ubwa mbere, umukenyezi ni umuntu w'impuhwe. Iyo akoze igikorwa agikorana umutima umwe. Iyo yanze ikintu aracyanse, yemeye ikintu aracyemeye. Kandi baritanga cyane, ukabona yuko akika arakora atakindi kintu kiri inyuma. Ikindi abakenyezi bisangije nuko yagize ikibazo uriho umukoresha wiwe akigusiguruye yugurutse atansinga ziriho, ni ukuvuga yugurutse atangwaye nyine afite ukubwira ikibazo afite, kugira ngo uri umukoresha wiwe uconka ukuntu utwaze inyishu iyo ngorane. Abakenyezi barakoresha umwanya munini cyane mu gukorera akazi kabo atakindi atabwoba atangwaye nyine afite.
Ibyo mwasanze none ari nko mu nzego zose canke ni cyane cyane mu gukorera amashyirahamwe nk'ayo y'iwanyu, amasosiyete nk'ayo y'iwanyu, mwasanze ariko bimeze tuvuge nko mu nzego za leta canke mu zindi nzego zitandukanye, izo mpano mwasanze ari cyo kimwe?
Ibyo niko bimeze no mu nzego za leta.
none
umukenyezi ari umushinga mateka akazi kiba kose agakora ukuja kugira ngo akora n'umutima umwe iyi bada ku kazi kiwe gusa niko afite challenges zitandukanye ziva ku bagabo baba bakoresha babo ubundi mu nzego zose naho y'umushikira nganzi umukenyezi usanga ivuga by'ibitunganije neza gusumba abagabo iyo maze kubona jyewe
yego none nka sosiyete yanyu ama sosiyete nk'ayo iwanyu mu kubashigikira kuko akenshi usanga hari utwidogo hirya no hino abakenyezi bavuga ati ntibashigikiwe muri ibi na biriya sosiyete yanyu mu kubashigikira yokora iki ahanini yoshiraho nk'amategeko nk'aya kugira ngo amushigikire ashobore kugira uburambe mu kazi ashobore kumva yuko ashigikiwe neza na neza abandanya akora akazi kiwe neza nk'uko bisabwa
gambere ama societe cyo kwishyira amategeko gusa amategeko yo gushingwa na mareta yo kwisi yose yo gukingira abakenyezi mu kazi kabo kuko kenshi iyo bagiye gusaba akazi bararenganywa bakabanza gusabwa ibindi bitarenze n'amategeko uretse n'ibiturire
nk'ibihe
cyane mu kazi kazi hariho abidoga bakenze ibidoga yuko agiye gusaba akazi mu biro kanaka usanga babanza kugusaba kumusaba imibonano mvuga bitsina ugasanga barabagoye cyane mbere yuko babaha akazi igihe babakoresha ugasanga babanza kubagora muri ibyo kuvuga harakwiye amategeko atomoya neza ukuntu baronka akazi n'ukuntu batanga raporo zabo bakamenya amadvoya yabo nabo nyine bakaba bakigisha kugira bamenye ibyo bari kuriwe n'amategeko kuvuga amategeko akwiye gushingwa n'amareta n'amashyirahamwe hakabaho kurabwa neza yuko ayo mategeko akurikije kuko abakenyezi ni kiruma mu iterambere ry'ibihugu ngo
murakoze cyane hari murafise abakenyezi nk'uko twatangiye tubivuga bagira kuri 90% tuganira mbere y'ikiganiro mwaratugiye ko abenshi mu bakozi banyu n'abakenyezi kuri mwebwe ishyirahamwe ryanyu ryasanze abakenyezi ari bo bufasha cyane kurusha abagabo canke mwarakoranye n'abagabo musanga ntibabangutse canke ntibakora ibyo mwifuza nk'uko mwasanze abakenyezi babikora mwabifatiye kwingingo gute canke byarikoze
kandi amashyirahamwe cyangwa ubushakashatsi ko turabaha akazi fatanyiriza abagabo bashyika
telefone ndova telefone
gusa
mungira musubiramo telefone yari icitse gato
twagiye dukora dufite abakodi 11 abakenyezi ari 5 turakora dutanga ugiye kuraba amaraporo ugasanga abakenyezi bakora akazi kabo neza kubera bivuze atari ibintu biri inyuma bimugoye agize ikibazo kuguruka icyo atumva akakubaza ugasanga barakora akazi kabo atawanja wangura atari n'ikindi kibazo na kimwe yifitiye abagabo nabo tugasanga kenshi baratugora haba ku masaha yo gutonda ku kazi haba mu gutorera inyinshi ibibazo bimwe bimwe biba byadutse ku kazi bimwe bimwe tugasanga abakenyezi barasubiza abagabo bizo na bize niboneye petete ni muri sosiyete ndongoye kubura handi ziko biri mugabo ze baho merereye ndabibona cyane bari cyanga cyane birenze ko twari tubyiteze
hariyo abashobora kuba bavuga bati kumbure inyungu ziriho umukenyezi umufise nk'umukozi arakora kandi akitanga nk'uko mubivuze abandi bakavuga bati ariko hariho intambanye zimwe zimwe zituma na sosiyete idashobora gukura cyangwa idashobora kwaguka kubera uko kuntu basiba cyane iyo bagiye kwibaruka ni ikibazo kivugwa cyane nka wewe umuyobozi w'ishyirahamwe umuyobozi wa sosiyete icyo kibazo kivuga kwige
nicyo ndakivuga ko nuko abakenyezi kwibaruka si kintu kiza mu gatondo kire ku mugoroba icyo gihe ngira muranyumva
yego
agiye kwibaruka ibintu bitegurwa sikini cyiza giturumbuka haba hari nk'amezi hagati y'ukwezi n'amezi munani y'ukwitegura kugira ngo ngende kwibaruka. Uri mukoresha umaze kubona yuko yibungenze kuko afite ikintu kinyegezwa, urategura iyo minsi atabatahari uko bigenda, na ukamutegura kugira ngo akore akazi atunganye akazi kiwe neza imbere, agize inguvu akore double kugira ngo umuhuwo mwanya kuza kwibaruka. Yego, nta na kimwe bitwara aje kwaruka amarademo aba yagarutse.
Murakoze cyane. Radio
kandi ndimo kunda gusaba amakonti
musubiramo muti
ntibakunda gusiba cyane ku kazi nk'abagabo. Ziko ngo uri umwanya yagiye kwibaruka nawe abayawurishe muri cyagere karako mwaka wose bitarakora. Kandi bizaruka ku mwaka ku mwaka.
Nivyo. Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho tuko turiheza impano umukenyeze afise nk'umugisha mwishira hamwe muri societe runaka. Tukaba twatumiye mushinga na he Jean Guy Nkurunziza afise ishira hamwe Burundi International, ni societe ikorera mu gihugu cha Kenya, ikaba ikora ibikorwa bitandukanye harimo gutanga imitahe, gutanga amadeni no gufasha abatishoboye mu buryo bw'amafaranga canke mu bindi bitandukanye kwa muganga n'ahandi bahuye n'ibibazo mu butungane canke n'igipolisi mu gihugu cha Kenya. No turi kumwe rero ariko aradufasha kumva akarusho kukuronka umukenyezi muri societe. Turafise n'abanywanyi bishwe rya America ku mirongo ya telefone bifuza guterera nkubaza ibibazo. Duhere ku witwa Innocent, ndabwiwe ko dufise Innocent ku murongo. Uratwumva Innocent?
Yego ndabumva.
Amahoro neza.
Yego namahoro.
Duga kwijambo kibazo cyangwa icyumvira?
Ikibazo n'icyumvira. Kwa mwakilu barabuze yuko afise yote muri Kenya kandi batanga ingorane, kandi batanga ingorane none ngubu nk'abakenyezi cyane cyane ko batari mu mashyirahamwe benshi ngubu kwiyoganiza bakavuga ati twe turakeneye kugera isosiyete kanaka cyangwa turakeneye gusaba ingorane, ngubu yobafasha bakagera akabaha nk'ingorane nabo bakagera nk'agashyirahamwe. Kuko hino mu Burundi ho hino mu Burundi nko kubwira umukenyezi yaronke nk'umutaya yatandatu cyane kugira abagere nk'isosiyete biragoye, batarose nk'ishyirahamwe ibafasha cyane ishyirahamwe rikoye kanaka. Nk'ubu ko hariho abakeneye ko bafasha, iyo bavuga akabafasha cyane akavuga n'ikiringo yotangira kuha amahera cyane bakagira amasubiza bano bakakwiteza imbere.
Murakoze cyane Inoso. Kibazo kijanye n'ivyo mukora ngaho muri Kenya, si cyane cyane icerekeye umukenyezi muri rusange. Mugabe abajije ati mu gushigikira umukenyezi muri rusange, abakenyezi murabaha ingurane nk'umugwi wabo ugiye hamwe, murabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere nk'umugwi w'abakenyezi?
Ego metura waha ingurani abakenyezi kenshi. Iyo bagiye hamwe cyane cyane mu cyo bita cooperative cyangwa icyo bita ibirimba cyangwa muri kera aho tubyita chama. Nibo duha priorite mu kubaha amadeni, kuko kenshi nabwo yuko bafise ingufu, bafise ubwenge bwiza, bafise ubwitange budasanzwe. Iyo tubahaye ingurani nibo bishurana neza gusumba n'abagabo.
Muvyo mubasaba
na kadufiste.
Bandanya
nabo dufise ke nabo kenshi dufise duha ingurane tubabona abari hatane n'abakenyezi. Nikuvuga abari batagoranye n'abakenyezi.
Ubuzi baba bafise kugira ngo bashobora kuriha neza ayo madeni ni nk'ubuhe iyo babituye?
Cyane cyane bajya badandaza utuntu duto duto, abadandaza imboga, abadandaza bato bato b'abakenyezi. Kenshi iyo tubahiyo baje bari hamwe cyangwa yaza ari wenyine ugiti ciwe, kenshi dukorera ku badandaza bato bato bajya badandaza bari bari kwaratera imbere. Abakorera leta kenshi abo dufite n'abarimu n'abapolisi abandi kenshi usanga bifise bakagenda gukoresha amadeni.
Tugarutse
turabaha cyane amadeni.
tubgarutse ku kibazo cy'ukuntu ama societe nk'ayi wanyu akora akenshi abakenyezi baravuga yuko mu kugira ngo baronke garade yindi garade kugira ngo baduge ego barakora neza bagashimirwa ariko gasanga baragumye hahandi bari bari umugabo araronse garade imurusha kuko kumbure isura gishira hamwe rirongowe n'abagabo usanga ariho bagyemera bamwe barabivuga mwebwe abakenyezi murabona baduga ku igarade bava ku yindi baduga bitagoranye abo bandi bagabo mufise mu mashira hamwe yanyu bobo bari ku rugero rungana canke bobo bari mu nzego ndongozi
kuko nabivuze bivana n'umukoresha nize araba mu gutanga igarade ku mukozi mugabo ku ruhande rwanje abo made kubona kenshi abakenyezi barakora kandi bakoresha kugira bivuze ubwa mbere ubwitonzi ubwenge n'ishaka ata bindi biri mu mutwe kuba igarade rero n'uburenganzira bwabo imwe yavuga ngo bityo hakorwa amategeko abagenga kwizera ubundi abantu bo kwizerwa cyane n'abakenyezi narizigirwa abantu sabasuma abagabo kenshi baragira ubuguruguru cyane mbwa abakenyezi jeno ku ruhande rwanjye mbona abakenyezi borongarade gusoma n'abagabo rero n'ukuntu mbona aho merereye muri sosiyete nsanzwe ndongoye
murakoze cyane reka twakira abandi banyonyi b'ijwi rya Amerika turafise niyo nsaba ku murongo wa telefone uraho neza
amahoro neza
turakumva
ego nagira ngo banze shime ko ino kiganiro mwiyumviriye gutunganya ariko ni dondo yitwa niyo nsaba kaboneye mpagaze mu Rutana ibukembe Gihofi yukuri abakenyezi cyangwa abigeme barafite icyo bashoboye muri sosiyete y'abantu ndetse nk'ibiremwa by'Imana yatanze kugira ngo bigume biduze umurindi w'umugabo cyanke w'abagabo ariko nitwavuga ibyo turavya aho isigeze no munsi ntawo bigira yuko abakenyezi b'intwari bariho kandi bamaze kwigaragaza ubuno rero ahubwo nituve mu kintu cyo kuvuga ngo ntibashoboye twumve yuko ahubwo bo nyine bihiryo teka biduze abagabo bafashe baduge ku rugero waho tuvuga ati inosi inositagira abakenyezi ntiyobaho
none ga kwahone aho wewe uherereye bimwe mu bituma tukigaruka kuri ico kibazo cuko badashoboye kumbure co bari nkikihe yo bari umuco yo bari kubona batiyemera n'igiki usanga nkaho uherereye gituma umukenyezi adashika ku rugero rukurike
nkaho ngiye mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko ikintu kibituma cyane n'umuco n'umuco babasizemo kuva kera umukenyezi ari munsi y'umugabo umugabo niwe serugo niwe mutwe umukenyezi agira amabwirizwa y'umugabo niwo muco utuma abakenyezi aho mperereye batiyumva kandi hata n'abantu bita ngo n'abarongozi nabo nyene batumva kumenga boshira ku ntambwe ibyo bintu ahubwo babigira nk'itegeko bitava mu mutima rero niyo mpamvu ngira nti turakwiye kumva ko twora nk'abarongozi b'ikirenga batahura ibyo bintu bumva yuko umuntu ashoboye aba afise ububasha afise babimuremamwo kugira umukenyezi ashemo barabimuremamo kuva mu buto bwiwe agakura sinzi ko mwumvise ijambo hari umwana ibyo ashikirije mu byerekeye bijya bya sida amandine hirya hejo yavuze ibintu biryoshe ku mwana nk'uyu yahise imyaka nk'urya akuze kujya afise umurongozi mwiza nibaza yuko uwo muhungu cyo bigenda birahera gahoro gahoro mugabo umurafiki wacu turakwiye kubirengera tukumva yuko umuntu ari umuntu ubushobozi afise bugenda buraduga mu gihe intwaro zibaye nziza murakoze
Corneille twibutse neza ivyo uwo mwana yavuze abatashoboye kubyumva
Amandine n'umwana yavuze yuko yagize yanduye umugera ku myaka 11 akavuga yuko uno munsi kubagendana umugera wa sida nk'abana b'adolescent atakwitabwaho batabona akazoza gakwike keza imbere yabo imiti ya minsi yose irabatoteza kwitaba biratuma batameregwa neza uko gusagira ati turasabye mutwiteho mutwereke hazoza hacu ejo heza twumve natwe ko turi abantu twabyisanzemo twabirondeye umugore wa sida n'inkundi muri make yaciye muri ibyo asaba ati tureke guma dutotezo tureke mutwumve yuko turi abantu natwe kandi umugore wa sida ashoboye n'umwana akiri muto cyane yaba ari kumwe na Macron mu perezida wa France
urakoze cyane Corneille aho uri mu gihugu cy'Uburundi rakozana. Tugarutse ku mutumire wacu mushinga ndaye nkuru nziza twavuze kubijanye na n'umuco, umuco w'igihugu ushobora gutuma uba intambanyi mu buryo umukenyezi yipfuza gutera imbere haba mu rugo rwiwe canke mu gihugu. Aho herereye muri Kenya aho ho vyifashe gute kumbura abarundi canke abanyarwanda bo higi iki kucoba warabonye gicerekeye gushigikira umukenyezi canke kumutera intege?
Ukuri nguko bese bagetete bavuma ngo ndabyumva umukenyezi ubundi bave muri bya bindi ngo by'imico ari imico myiza twokwiga ko twogezera kwa yo ndi imico nini imico yataye igihe umukenyezi ubu aha muri Kenya usanga abakenyezi bari kwanyonga imiduga amabisi amatractor muraji namo abafite b'abakenyezi ibikorwa byose bikorwa n'abagabo abakenyezi barabikora igikozi n'icyo bagiye bashyiraho kera bari n'icyo byo kubakiza no kubangumiza muhira ndakeka byapa sinzi icyo byava ko sinzi ko byava gupfuwa umugore wanjye ntiyagenda abagira guca bigenda guca ariko uyi ko bashoboye bumve ko bashoboye natwe abagabo tumve yuko ahubwo badashoboye gusa barengeje ibyo maze kubona jewe abakenyezi barashoboye ibyo by'imico bimwe rumwe abagabo nimuze tubigabanye muhagaciro aba bantu bakore ibyo bashoboye
abagabo neza na neza bokora nk'iki haba umugabo mu rugo cyangwa umugabo muri umuyobozi yokora iki kugira ngo amushigikire haba kumubwira ikintu kumufasha mu buryo bw'amafaranga kumufasha mu bintu bitandukanye kuri wewe bimwe mu bihambaye mubona abagabo bokora kugira ngo bamufashe kuva muri iyo mico y'ukumva yuko kumbura yacinyijwe canke yashizwe hasi yokora iki umugabo
nicare muhandi hamagaje inama y'umugabo n'umugore umugabo yumvirize umukenyezi wiwe yumvirize ibyiyumviro byiwe bahanahana ibyiyumviro yumvise ati icyiyumviro kirashe bagihurize ko bagishyira imbere apana ko umugabo ashyika mu rugo akankamaguza ngo urumaze iki wogeza abana wagize ibi bijya bikorwa bito bito bijya bikorwa bito bito umukenyezi arabyuka akabikora kandi n'ibindi akabikora ni ukuvuga ngo babahe umwanya bavugane kandi nabo babahe amahirwe yo kuza kuri tere no gukora ibyo bateza gukora ibyo indoto zabo zijya ahabona maze kubona ba bakenyezi kenshi usanga agiye kuba kugwiwe yari umudandaza afise vizio afise iduka mugabo umugabo akamukora muri ako kazi ngo azomugabo azomurisha ibyo abakenyezi niba batangure kubyanga ubwa mbere nibabereke ko bashoboye bajye mu manama hamwe bagire kumvikana mu rugo ndafise abagenzi umugabo ari umuambasaderi umugore ari umuambasaderi nabo kandi bose bahuriza hamwe ni kuvuga ngo umukenyezi muha umwanya avuge akubwire ikiri muri we wumvirize dufite abagabo benshi bakenze n'abakenyezi muzere n'ubuzima bwa minsi yose ni ukuvuga abagabo nibabanze bace bugufi nabo bwa mbere bumvirize mu ngo zabo abakenyezi bagona iki
nkuko bivuze uravuze ikintu gihambaye ko umugore arashaka kugira umugisha agashobora gutunga n'umuryango y'umugabo ataronse uwo mugisha w'amafaranga twarabonye yuko muri ibi bihe by'ubu abakenyezi bararonka imigisha cyane kuronka ubuzi bukomakomeye ugasanga niwatunze urugo. Mwavuze kandi ikindi kintu gihambaye cerekeye umukenyezi umwigemye kugumya akazi kiwe iyo agiye kubaka urugo haracariho cya kintu cyo kuvuga ati je ndashaka kwitaho urugo rwanje umugore wanje nuwo kwicara muhira agakamikara ico kintu ngaho muri Kenya abanyakenya nabo nyene baracagifise canke bobo barakirengeye ni kintu no mu bindi bihugu byacu bakwiye kurengera cyo kuvuga ati umugore ni je no mwitaho nave mu kazi je nkore nzane bikwiye bikenewe mu rugo
aha muri Kenya aho merereye nk'abakozi nkoresha bari mu siyanze ko ndi directeur commercial w'iyo societe yes boss abakenyezi barashoboye nkuko yabivuze ubwa mbere ikindi nacyo aha muri Kenya barakora amasaha menshi gusoma n'abagabo nta kintu umugabo akora umugore adakora nta na kimwe ikibazo gusa nk'abo bagabo bagifite imico ndakeka bikiri mu bihugu by'iwacu cyane cyane byo muri Garaki Kongo Uburundi n'u Rwanda cyane cyane na Tanzania na Uganda biracyahari buke buke mugabo muri Kenya abantu bari civili barahagurutse na nta mukinyezi nta mugabo haba mu mataxi uhamagaye taxi ubona umukenyezi ari gutora muna mashinga mateka muna mangenguza mateka muri byose abakenyezi bari barahagutse gukora bizatse ruhugu bikeyi ndakeka aha muri ruhugu byacu bya East Africa cyane abavuruguru wacu
hariyo namakenga yuko iyo umugore yatangiye gukora ashobora gutangura gusuzugura umugabo cyo kintu twa matwacumvise iyo abo bagore nkuko bivuze muri Kenya barateye imbere barakora ubwo buziye abagabo bakora ikiganiro kirabandanya mu muryango baracubahana niyo bateye imbere ugasanga umugore arakora umugabo arakora niyo icyo kintu abantu barundi cyangwa abanyarwanda batinye yuko cyo hava kiba cyuko umugore acatangura gusuzugura umugabo kiraba
ndaguburero bubiri kandi bworoshe cyose bivana n'urukundo mukundana kuko urugo hakora ijambo rimwe gusa urukundo no kubwiza by'ukundi cyane n'ibyo maze gusoma muri Bibiliya umugore yaremwe kubaha umugabo iyo usitse ntayubaha umugabo biba byamaze guta inzira y'urukundo kuvuga rero yuko hakenewe urukundo erega ndakubwire biravugwa ko hariho n'abagabo yakenye akabugufi mu rugo akunda umugore mugihe arosamahera ari ntandaro yo kumuca inyuma ndakuvuga ngo amakosa ari hose biri ku muntu n'ibiri kuri bose nk'uko ibisiranje hari ngo abakegezi ibyo byikora nk'amahera ugatangira kugira ingeso mbi kenshi biri ku ruhande rw'abagabo biri ku ruhande rw'abagore abagabo nabo ntibazije muri kote fevrezi ngo basuzugurwa basuzugurwa nandi ikayi agusuzugura n'ubwo badafite ako kazi aragusuzugura nk'uko atari kubwira gusa peteta amafaranga yaronse yamufashije kubigaragaza cunga urukundo k'umugore wawe muhekera mukurikirane mwinsashaka mukurikirane kandi umugore ari ministre ni ministre hanze y'urugo ageze mu rugo wari umukenyezi wawe kina kimenye yuko ugomba kumenya ko ari ministre none ushaka ko ministre ageze muhira ubufate nka wundi atagira akazi matagira ku ntebe y'ishuri no abagabo nabo iyo ni kebeti ku bagabo rero tubwere kuri abagabo nabo menye yuko umukenyezi afite amafaranga ntabyugusuzugura icyo umenya gusa mutunge nk'umukenyezi afite amafaranga ega n'umugabo afite amafaranga afite ingeso kizindi akeneye kumva ko ari muhira iwe kuko afite uburyo afite iki ibyo biri ku mpande zose rero zibiri tuzi tuzi kwambikira ndakubaza ikibazo nawe wewe kuri umumenyeshamakuru akomeye mpuzamakungu urasize umugabo uri kumenyeshamakuru akomeye
ya birumvikana urakoze cyane rwose
ndabwira yuko biri ku mpande zose hari umugabo rose ifaranga acasara akaba ikindi kintu mu rugo agahinduka nuko bakenyezi birashoboka kuko rero ku mpande zose birabaho ariko si kuri bose abakenyezi barabarengana
urakoze cyane rwose wari wavuze yuko no mu ntango uti kuganira ni ikintu gihambaye rero nibyo birumvikana urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone ariwo n'abandi banywanyi bifuza kushikiriza ibibazo no gushikiriza ibyumviro Jean Marie Mahoro neza
Mahoro
murahura komeye
yego ndashimye
duhamagaye rehe ga Jean Marie
Bujumbura
nduka kwijambo
yego je ahanini nagomba kuvuga kuri kijanye n'abakenyezi burya kesi novuga ko harimo ibintu bita kwikumira cyangwa gukumirwa uko uraze hari haba abakenyezi uhura atabona yuko hari icyo ashoboye mu rugo umenga umugabo niwe akwiye gukora byose umenga ni nk'ishugwe ryama rikama ariko aramura aho kubona ko nawe arafise icyo yoterera mu muryango rero iyo ari mwico kiringo ucaga umubona umenga umugabo niwe byose niwe byose kandi bikabibyara ko nawe umugabo acabona yuko umugore ateca amazi ikindi nacyo n'abagabo batigera baha agaciro umugore ibyo nabyo ni iyindi ngorane kuko udahaye agaciro umugore niaho yaba afite ikintu cy'iterambere yozana mu rugo acahama ingorane no kudahuza bikabamo ikindi nacyo hari n'abagore iyo bamaze kuronka amahera agira ubuntu akagira nk'akantu akora akaronka amahera uhura badasubira nabo kubaha abagabo ejo no vuga nti ubwa mbere bwo hagati y'ubanye n'uwundi bakwiye gushiraho urukundo ubwa mbere na mbere ama ibindi nabyo bakwimva namo ko bose bashoboye afite ico bakora cyoteza imbere umuryango niho iterambere ryo shoboka mu muryango.
Jean-Marie turagushimiye cyane gose.
Aho murakoze.
Jean-Marie aravuze ikintu gihambaye cyane kumbure abakenyezi nabigeme bariko baratwumviriza bufata nk'ama nk'impanuro ziwe avuga ati umukenyezi uwo mwigeme agiye kubaka hari hose ntakwiye kwibona nk'ishugwe ryo kwicaraho ririndiriye yuko bagitaho ati akwiye kubona yuko nawe nyene yoterera mu rugo. Kumbure hariho ego abo abagabo batemerera kuja gukora hanze y'urugo canke impamvu runaka ariko ubishoboye yohaguruka agakora ibikorwa nawe nyene agaterera mu rugo kuko biraremera umugabo iyo yumvise yuko ibintu byose ari wakwiye kubizana amafaranga ubwo buryo byose bikamugwa ko birumvikana abagabo benshi bahamagara barakunze kubivuga yuko ari responsibility idasanzwe. Turifuza rero gutera kama abakenyezi n'abigeme namwe mwenyeneye muhamagare mushikize ibyumviro byanyu ibibazo byanyu kuko nkuko kuva tugitangura murumvise ibyumviro by'abagabo by'imisore kubijanye n'intambanyi zihari mu iterambere ryanyu. Turi kumwe n'umushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza ayoboye societe muri Kenya akavuga ko hariho akamaro hariho imigisha hariho impano mufise mu ntererano y'amashirahamwe kumuhamagara mushikiriza ibyumviro byanyu. Umushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza kuri cyo avuze cerekeye uguterera umukenyezi akwiye guterera mu rugo kugira ngo n'umugabo ntashobore kumva yuko aremerewe muragendera cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi abagabo barugurutse kugira ngo babone yuko umukenyezi yatanguye kwinjiza nawe nyene ari ikintu cy'agaciro kimufasha kugira ngo aremuruke ubwo buremere bw'uko ategezwa kuzana byose barabyumva barabibona canke baracafise uko kwiyumvira kuko ari bo bakwiye bategerezwa
biye kumenya yuko iterambere ry'urugo bihera ku mukenyezi ibindi byose bishyire ku ruhande nibave mu burengeti nibave muri cyo muri kukubeshwa ko arabo mu gikoni nibave muri ibyo bikebure bihamagare inama urora bihamagare inama jewe nyine bwanje umukenyezi wese yagiriye ikubita ukiza ati ndihamagare inama jewe nyine bwanje nibwire ko nshoboye cyo gushinga botike cyo kugura societe cyo gushinga cooperative cyo ipfina kige na kinyasho cyo gushinga banki cyo gutwara igihugu cyo boye ibintu byose bikogwa nkuvuga ngo bahamagare inama y'imitima yabo bongere bahamagare inama n'abagabo babo baganire mu guca bugufi kwinshi. Abagabo ibyo byukuzanirwa agasashe kudanirwa ikiro cy'inyama mu ishashe ukarindira ko umugabo afite bari bakora byose ko imana ikora ibyayo yopfa abana atarigishwa nande bacabaho gute nibave muri ibyo nabonye ko iterambere ry'urugo rihera ku mukenyezi kuko niwe kenshi agira ibibazo no muri politike ubu nibaje muri politike baje gutwara igihugu baharanire duwa zabo ndakubwije ukuri nko mu Burundi hamwe abagabo bahaguruka guha agaciro abakenyezi no kuri kose igihugu cyateye imbere igihugu cya Kenya cyateye imbere gutyo
ni bihugu nibaza kwa namwe muzi murakoze cyane. Reka duha karyo na Wasafi ku murongo wa telefone nawe nyina terere. Wasafi uraho?
Muraho.
Yego.
Kigali mu Rwanda nandi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Duzijwe tukumve neza tuge ku ijambo.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Nago nakurikiye neza ariko numvaga nyine damu n'abagabo nago nakurikiye neza
nta kibazo
nago nabashije gusoma neza ngo nyine
nta kibazo kumbure turakugurura ku murongo wundi mwanya umaze gukurikira ibindi tuko turaganira. Urakoze cyane Wasafi. Tugaruke ku mutumire wacu. Twaganiriye cyane mwatushikirije cyane ku byo abakenyezi bakora kandi kumbure murabizi neza murabibona mu bo mukoresha aho muri Burundi International muri Kenya. ariko kandi kumbure umuntu wari we wese abafisa akantu akwiye gukora neza mu buzima, nta muntu abaho akora byose byiza. Utwo munegura ku bakenyezi iyo mubakoresheje, iyo abo mufise muri societe yanyu canke abo mubona muri rusange bakorera andi ma societe, utuntu bakwiye gukora neza bakunze kuronka ko amanota makenya ni nk'ibihe, kugira ngo nabakumva bashobore kwikosora.
Icya mbere ni wa mugenzo babwirwa yuko badasoboye kuva kera, bagomba guhindura kenshi yaje gushyikiriza nka poza n'icyumviro ntaza ari si kucyemera, aza umenga afite ubwoba, umenga ntibishoboka, umenga sinzi ko haba bikunda. Nibumve ko bashoboye, kuko nakivuze ngumana bigaruka ko ikosa ryabo rimwe ni uko kumva ko bidashoboka, ni uko kumva ko umugabo ahubwo ari wabishoboye byose. Ugoye kwandika proje akaba afise PhD akaba afise iki, aguma yumva umenga ntashoboye, aguma yumva umenga umugabo niwe ashoboye. Ibyo ni mubivemo abakenyezi nyine, duhere kuri nyakubahwa umumenyeshamakuru two tukaganira, nimubivemo mumve ko mushoboye, ugiye kudefanda ikintu yaba ku mukoresha yaba umugabo cyane yaba umugabo, gerageza kugenda uri si n'icyo ugiye gukora. Ubwa mbere biyemere bumve ko bashoboye, ubwa kabiri gerageze gukora neza gusumba abagabo kugira ngo babone yuko n'abagabo bavuge bati reka bwa bundi babantu barashoboye nubwo tubasuzugura.
Icyo kirakunzwe kuvugwa cyane cyo kubumva umengo naho bakoze ikintu ntibashoboye, kirakunze kuvugwa cyane iyo hageze no gusaba kongererwa umushahara. Namwe murabibona iyo umukenyezi azi neza yuko akora akazi neza, ugasanga muri we indani ari idoga cyane, ariko nta kwiyemera yuko yoza imbere yawe ngo agusabe kumwongera umushahara. Murabibona navyo nyine, kuko ni intamba iterambere ryabo, aho hoho ntawoza kumufasha, ni muri we akwiye kuza akagira uko kwiyemera yuko akwiye gusaba ukongerwa kumushahara. Mwe muvuga kwiki?
Biri mu byo navuze yuko umukenyezi akwiye kumva ko ashoboye. Igihe rero uvuze n'amadwa yawe ugomba kumenya ko ugiye kongerwa umushahara ni uburenganzira bwawe. Shikama, shiramanga, genda ubivuge mu cyubahiro, erega umukuru ureka kumutuka ukamubwiza ukuri. Birashika kenshi ndafite abakozi bakomakomeye bashika nka batanu ku kazi aho dukorera ngaha, iyo aje kureka mu maduwa yiwe urabona yuko arekera amavempusa kandi arakwiye nka kativempusa idasaba sabyire. Nibumve ko bashoboye, agiye gusaba kureka mu maduwa yiwe agenda azi ko bishoboka, ntagenda akankama, ntagenda agira ikibuga bagende muri fasazi yuko ishoboka ko ega niyo utumva ko ushoboye nta wundi aza bigufasha. Urabwira ikindi kintu nacyo nibaze buri bya bintu by'uko umukenyezi ari uguhabwa yaba amafaranga habiki menga nta kintu umugabarama cyakiki umugabarama pa muri ibyo ahubwo muhe nawe biragoshe gutanga. Bibiri ivuga ngo gutana kuzura mugisha kuruta guhabwa, none musa kamwe abakenyezi mwe umugisha uze kubagabo gusa.
Murakoze cyane rwose nshinga nawe Jongi Nkuru Nziza, akaba ari umuyobozi muri Burundi International. Impanuro nyinshi kandi zihambaye ku bakenyezi zivuye ku mugabo. Urakoze cyane rwose muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Reka tumire amate turagaruka, murakoze.
Iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika abakenyezi n'abigeme bafise impano bisangije kandi zidasanzwe mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashirahamwe amasosiyete n'ahandi nibyo turiko turaganira kumwe n'umuyobozi wa Burundi International shirahamwe ry'abarundi muri Kenya rifise abakozi bagera kuri 90% kwijana ryabo bakaba ari abakenyezi rero reka twiganira zimwe muri izo mpano umukenyezi afise akaba ari kanatanga n'impanuro zico umukenyezi umukenyezi cyangwa umwigeme akwiye gukora kugira ngo yiteze imbere amenye uwari we amenye nkuko yabivuze amadroit yiwe mu kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Turafise n'abanyonyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone babandanye guhamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubandanyiriza aho nyene twakira uwitwa Foster amahoro neza
murahaneza
yee urahora komeye
yego
noneho turaronse umukenyezi biradushimishije duga kwijambo
saya naga dukumukenyezi aho ndumugabo
urumugabo urantunga ari numvise ijwi risa n'iry'umugabo yego duga kwijambo
icyo nagira ngo mvuge nari nsomye kuri Facebook kubera kenshi nago ijwi rya Amerika turiho tubasha gufatisha kuri FM ikiganiro murimo iriya ngingo ni ingingo nziza ishobora guha imbaraga bashiki bacu. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo umukenyezi nawe yabonye umwanya ahagahabwa ijambo nta kintu na kimwe adashobora gukora. Icyo nashaka kuvuga kuri kiriya kintu ni ukuvuga ngo abakenyezi bagira igihe kinini cyo kwita ku bo babyaye ntibabone umwanya wo gukorera amasosiyete cyangwa se mu mirimo bakora. Biriya byaba ari imyumvire mibi kubera yuko maze kubona yuko bafite ibintu byihariye abagabo batagira. Hari impano zibarimo iyo bahawe umwanya wo kuzikoresha nabo batanga umusaruro nk'uko umugabo nawe yawutanga. Icyo nagaragaza wenda nk'igitekerezo cyanjye cyangwa se icyiyumviro cyanjye tubahaye umwanya bakabona amahugurwa. Iyo afite akazi ashobora kugenzura n'igihe cy'iyororoka ryiwe biri iriya mbogamizi yo kuvuga ngo mu mirimo bakora bashobora kuba bahora babyara cyangwa se bakagira igihe kinini cyo kuba mu rugo babyaye. Iyo amaze kujijuka akabona amahugurwa ahagije ashobora no kuboneza urubyaro kandi agatanga umusaruro mu kazi akora. Ni ukuvuga ngo rero iyo bahawe amahugurwa bagahabwa igihe bakumvwa bagahabwa agaciro bishobora kongera imbaraga no mu ntekerezo ze akabasha gutanga umusaruro.
Noneho bandanya
hanyuma wenda ku kintu cyerekeranye n'impano bifitemo muri bo iyo yahawe uburyo nawe ashobora kwigaragaza
mu kibano muri sosiyete abagabo nibo bacinyiza abagore cyangwa babatumye bumva yuko badashoboye ni nabo bakwiye kubatera intege bagahindura iyo myumvire cyangwa izo mvugo bakaba aribo bagira uruhara ku kubahagurutsa no kubatera intege.
Yego urabona reka nguhe wenda urugero uramutse ubyaye umwana ukajya uhora umutoto umubwira yuko nta bwenge azi ni ikigoryi ni umuntu utazagira umumaro arashika akabitazi nyine ukabona ni umuntu uri aho ngaho utagize ikintu amaze nawe ubwe ntabashe kwiyakira yuko hari ikintu yakwimarira. Rero na bashiki bacu kubera imiryango baba baravukiyemo bafatwa nk'abantu b'abanyantege nkeya mantaroma nabo bakaza kugira imbaraga nkeya nyine ukabona nawe nta bushobozi afite ariko iyo yahawe imbaraga agahabwa agaciro agahabwa inyunganizi agahabwa ibitekerezo agashyigikirwa mu byo atekereza atanga umusaruro cyane.
Urakoze cyane Foster ku byumviro byawe n'impanuro. Urakoze cyane. Mushingana inkuru nziza nkuko muvyumvise abagabo murafise uruhara rukomeye kandi turashima ko mwashoboye kwitaba kino kiganiro kugira ngo nka mugabo abari mwebwe mushikiriza uko mubibona kubayobora aba bakenyezi kuba bafise ama societe yanyu muvuge uko mubibona kugira ngo kumbure bumve uko mwababonye nk'abakenyezi n'ivyo bashoboye mu kubatera intege. Murakoze cyane. Ari ikintu gihambaye Foster yaravuze cerekeye ukuntu umugabo akwiye kuba ariwe aje imbere akavuga yuko umukenyezi ashoboye akamutera intege, ariko hariho nabandi bavuga yuko ukonye kuba ari kugumura abakenyezi navyo nyene birabaho iyo ushigikiye umukenyezi cyangwa iyo umuteye intege kumbure no mu rugo iyo umugabo ateye intege umugore we bavuga ngo yaramwifatiye navyo nyene ni kibazo gikwiye kuba hagati y'abagabo hagati yabo ibiganiro
nico nahereye koko ibiganiro mu rugo cyane cyane abakenyezi ntibumve abagabo namenye yuko umukenyezi iyo ariko asabye idafite uburenganzira so kugumuka ariko asabye idafite uburenganzira hani kina cyo nabwiye n'abakenyezi ko ugiye gusaba ikintu umugabo ntugende nk'uhumenga ugiye kumutegeka genda mwumvikana na cyane cyane bihere muri fiyansaje kuko aho mhera jewe nibyo mbona bipfira mu ntango ukuntu muvugana mukibana mukivugana none namba aje kuramutsa cyane ugi mukibona namugira ngo ndashaka ibihumbi ijana ndashaka ibihumbi mirongo itanu fashiki reka kumva kuri umuntu wo gufashwa ahubwo niwumve kuri umuntu wo gufashanya kubaka urugo. Ikindi kintu mama kanya zibasigura kuri kintu mwita inkwano, nta muntu akwiye gukwera uwundi, ukwiye kumvikana uko bigenda kugira ngo umuryango mushasha ubeho neza. Bihera mu ntango mukumvikana niho bihera kugira ngo bibandanye neza.
Kuri mwebwe inkwano isigura iki? Wokongera ko ibindi kuri ibyo mwimvira ku bijanye n'inkwano n'ico bisigura mu kibano?
Inkwano bisigura ni kuvuga kwa agateka ku muryango uyu muntu yagiye tumukonje yagiye ko angahe nuwo kwande ha muri Kenya ho ntanwa inkwano bavuga ngo ni kunywa no kugura cyarambabaje cyane. Ariko ibyo byitwa inkwano bikwiye kuba ku mpande zose, umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umukenyezi bagashira amahera kuri kone umuryango mushasha bakawushigikira kugira ngo ubeho. Reka kunezerwa ngo nuko umuryango w'umugabo wagushimye wanjye utari ku konte z'inkwano ucyuntu umwenda n'umunezero eka uko niko kubacimiza kumva yuko ahubwo naragukoye cakiki eka izi z'inkwano bikwiye gushyirwa ugashyirwa n'amategeko abigenga hamwe n'amaleta turimo akabyinjiramo kuko niho byapfiriye ariwe umwenge waramukoye kuko none n'ikintu waguze ufite kifatira kandi kaya kumbura ni mwaka kaya mzuri nyo yasigure uko ndabyumva.
Ego urakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo canke icyumviro c'impano nico umukenyezi umwigeme afise mu guterera amashyira hamwe ama societe ku bwa Burundi International bafise impano zidasanzwe na gatoyi kandi zidafise ico zigereranywa nkuko umushinga ntahe Jean Guy inkuru nziza abidusiguriye ibyumviro byinshi byatanzwe impanuro nyinshi zatanzwe kuco abagabo bokora hagati yabo mu gutera intege abakenyezi, ico abagabo bokora mu gufasha gutera intege abakenyezi babo abigeme n'abategarugore abigitsinagore mu miryango yabo n'abakenyezi nabo nyine twari twifuje kumva ibyumviro byabo ariko ntabashoboye guhamagara ngo bashikirize ibyumviro, ariko turizera yuko impanuro bazumvise aho batewe intege bahumvise. Turandanya twakira ibyumviro byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook aho muri hose cyane cyane abigeme n'abakenyezi mushikirize uko muvyumvira uko mubibona. Adresse yacu ni VOA radio yacu VOA, murashaka gushikiriza ibyumviro ngaho ku rubuga rwa Facebook Ashinga nahe Jongi Nkurunziza twongiye kubashimira cyane gose ko namwafashe kano kanya kukuza kuganira natwe ku ntererano n'akamaro k'abakenyezi mu mashirahamwe nk'ayo murongoye. Reka tuba kandi umushikirize ijambo rya nyuma canke impanuro za nyuma haba ku bakenyezi, ku masosiyete, ku mareta. Ijambo ni gwanyu.
Murakoze. Mere ku mareta aho banyiriza amareta na shire mugwiza singira kwa bakenyezi bakwiye kuronka ibice 23 kwijana nko bwa 35% mu bikogwa byose bya leta cyo kimuzo cyanze ubugira kabiri bifatanije no gwaruka umvu gwaruka harimo n'abakenyezi nawe abagabo bose batwikana nka 30% kugira ngo ibizigende neza ku masosiyete ndabasabye mugerageza abakenyezi mubahe chance mubahe umwanya wo gukora kuko ntuzokuronka na experience do mutaronka kazi ni mubahe chance gukora mbone ibyo bashoboye gihori ko barakora ikindi muri ama society yacu nka yes boss na yandi nibaze bingire ndani ibintu byose babikorera ndani ni kuvuga babisabe bari ko barakora ibyo bizofasha cyane ku mpande zose gushika kuri vision no gushika ku ndoto yuko abakenyezi bashoboye mu myaka nka ikane mbere cyangwa 10 nimagirize ndabasabye muzosanga ibihugu byacu intara zacu zitembere zisharije kuko umukenyezi arazinduka cyane kandi akataha bwije mugabo mujise muhira umubaza ngo sose zanjye ziri hehe iki niki niki kiri hehe kandi mwari kumwe ku kazi izo rero bihinduke abakenyezi bumve yuko nabo bashoboye abagabo bumve ko abakenyezi bashoboye tuzoshika kure hamwe no gukorera mu nani baje mu mashyirahamwe nibake mu mashyirahamwe cyane y'uguharanira iterambere kuko abagabo benshi babatsinda mu iterambere ni mu byo mashyirahamwe y'iterambere y'uguharanira amateka yanyu mushake mu bireke muharire iterambere umugabo wo nicizanye urugo ibindi bizo bizabikora.
Turagushimiye cyane rwose mushinga ntahe Jean Nkuru nziza wo muri Burundi International muri Kenya. Urakoze cyane rwose. Mu segonda make cyane akanumero bashaka kukuronka ko haba bifuza kuja mushyira hamwe ryanyu canke kukuronka izindi mpanuro kubijanye no kuyobora abakenyezi.
Umusanze abifuza ku muta makigira ngo biborohere boda kuri website niho haba hari ajimbere bitandukanye
niyo
ukorera koko tefasha kudendera kambura kenka abandi bizi mugabo ugiye kuri website yanje ucubona ibyo nkora ucubona nico ko fashanya kugira ngo bigende neza.
Urakoze cyane. Iyo website turaza kwishira ku murongo wa Facebook yacu website yanyu turayifise akanya kato gato cyane. Murakoze mu mwese rero mwateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika mwashikirije ibibazo n'ivyumviro muri studio indwi i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije weekend nziza mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze. Y